Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fidene Yongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fideli, tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ejo kuwa gatatu yavuze ko ihagaritse byaha byo mu ntambara yagiriza wahoze ajejwe umutekano mu gihugu muri Libya ku ntwaro ya Muammar Gaddafi. Inyuma yaho uyo yariko akurikiranwa na CPI afiriye ahitanywe n'urupfu rusanzwe. Mohamed Khaled Al-Tuhami w'imyaka hafi 80 yarondegwa ku ruhara yagirizwa kuba yaragize mu kugerageza guhohotera abari mu migumuko yo mu 2011 muri Libya. Imigumuko yaruhiye gukura Gaddafi ku butegetsi yaramazemwo imyaka 40. Mohamed Khaled yarondegwa ku byaha bine byo guhohotera gataya ka muntu hamwe na bitatu byo mu ntambara yakoze hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi k'umunani 2011. Ico giye Gaddafi yariko aburizamwo abariko baramugumukana. Kibaye ikirego cya kabiri CPI hagaritse kuri Libya inyuma y'iyemezwa ry'urupfu rw'umukuru w'akagwi k'abagwanyi Mahmoud al-Warfali yari ku ruhande rw'umukuru w'igisirikare kigwanira mu buseruko ariwe Khalifa Haftari. Uyishwe n'umugwanyi ataramenyekana mu kwezi kwa gatatu 2021. Mutahe usigaye kuri Libya ni w'umuhungu wa Gaddafi Saif al-Islam yagirizwa nawe ibyaha bibiri byo kugateka ka muntu kuruhara yagize kugukubagura abantu mu kuburizamwo imigumuko. Muri Afrika, perezida wa Mozambique avuga ko abagwanyi b'abayisilamiste bagwanira mu ntara ya Nampula iri mu buraruko bw'ico gihugu bishe abantu batandatu babaciye amazosi banyuruza abandi batatu. Umuhari w'abagwanyi b'abayisilamiste mu buraruko bwa Mozambique uriko uriyagurira uturere dushasha naho abasirikare ba leta hamwe n'inteko z'akarere bari mu twigoro two kutuza. Mu ijambo yashikirije kuri radio y'igihugu ejo kuwa gatatu ari mu ntara ya Gaza mu manuko bw'icyo gihugu, perezida Philippe Nyusi yaremeje ko abo banyagihugu baciwe imitwe. Yavuze kandi ko amazu atari make y'abanyagihugu yaturiwe ku munsi wa kabiri. Kibaye igitero cya gatatu cy'iterabwoba gikozwe mu minsi itanu muri iyo ntara ya Nampula muri icyo gihugu cya Mozambique. Ahandi havuga ubwicanyi ni muri Kamerune, aho leta yavuze ejo kuwa gatatu ko abantu batandatu bishwe n'igitero cyakozwe ku modokari yo mu bwoko bwa bisi mu ntara y'uburengero bwa Kamerune. Ni intara isanzwe irangwamwo umutekano muke kandi yamamwo ugutana mu mitwe hagati y'abashaka kwiyonkora bavuga icyongereza hamwe na leta. Umushikiranganji wa leta René Emmanuel Sadi yavuze ko ico gitero kuri bisi cyakoze ku munsi wa kabiri n'umugwi w'abakora iterabwoba bitwaje ibigwanisho biremereye. Ubwicanyi bumaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 600,000 hamwe n'abashika umuriyoni bataye ingo zabo nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ryishinze gukinga amatati ku isi ariryo International Crisis Group. Abagenduzi mpuzamakungu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bavuga ko izo mpande zibiri zigwana zakoze amabi atandukanye harimo n'ibyaha byakorewe abasivile.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bategekanya kuzobonana mu ndwi iza mu nama izobera muri Uzbekistan. Ambasaderi w'Uburusiya mu Bushinwa Andrei Denisov yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abo bategetsi babiri bazohurira mu nama y'imigenderanire y'Ishanghai izobera ku mugwa mukuru Samarkand w'i Uzbekistan ku matariki ya 15 na 16 uku kwezi. Urugendo muri Uzbekistan arugize mugihe goba nkuko bitekanijwe goba rubaye urugendo rwa mbere Xi Jinping akoze mu myaka ibiri n'igice. Ibimenyesha makuru mu Burusiya bivuga kandi ko Xi Jinping afise n'umugambi wo kugendera Kazakhstan imbere y'iyo nama muri Uzbekistan. Perezida Putin na Xi Jinping baheruka kubonanira i Beijing mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri, hasigaye indwi nke ngo Burusiya burungike abasirikare muri Ukraine. Abo baperezida uko ari babiri barasinye amasezerano asaba ko imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri ibaho itagira imipaka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru y'ijyana hino ku isi, tuyabandaniza muri Siriya. Abantu 10 barafuye igihe inzu y'igorofa yabasenyukirako ejo ku gatatu mu gisagara cha Aleppo mu buraruko bw'igihugu. Itorokanzo ry'amakuru rya leta Sana ryavuze ko ibiziga by'abakenyezi batandatu hamwe n'abana batatu byatowe. Umwana umwe n'umugore umwe baratabawe bakugwa mu bihomoke by'amazu baca batwagwa mu bitaro. Icyo kimenyesha makuru cyavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse kubwo kubura imishinge ikomeye. Ishyirahamwe ryo muri Siriya rijejwe agateka kazi na muntu ryavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse yari mu mihana yahaheruka gutegwa amabombe hamwe na za misile. Intambara muri Siriya yatangwe mu 2011 imaze guhitana hafi igice cy'umuriyoni w'abanyagihugu, yongera yangaza hafi icya kabiri cy'abo banyagihugu nyene.
Tugushimire Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi ifise umushikiranganje wa mbere mushasha kuvejo kwa gatatu, Jeve Nirakobuca, yemejwe n'inama nshingamateka n'amajwi 100%. Yararahiye mu nyuma yaho mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere mushasha.
Twebwe isubizwa ryiwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu, aho yasanutizera cane leta yiwe avuga ko irimwo abantu b'abanebwe.
Uboneye agatondo rwasaye wowe mugambwe SNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi asanzwe amushinga amateka. Aya makuru yihariye yerekeye Burundi tubafitiye ni mukanya gato y'umugume hafi ya radio yanyu. Uyu munsi Jeve Nirakobuca umushikiranganje wa mbere mushasha yasubiriye wahahora Alangiyome Bunyoni, akaba mu nyuma yaho yarahiye imbere y'inama nshingamateka inyuma yuko imwemeje n'amajwi 100%. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Tumwemeje 100%.
Jeve Nirakobuca azwi ku kazina k'ubuhizi kandi akugarika yemejwe n'abashingamateka bose bari bitavye n'abatumwe uko bari 113. Nta mvo mukuru inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye Perezida Ndayishimiye ashima guhindura umushikiranganje wa mbere Alangiyome Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri ku isonga ry'u Burundi inyuma yo kwimikwa gihutihuti bitewe n'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Ariko yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshingamateka kumenyesha niba amategeko yubahirijwe canke yatakurikijwe, maze asigura ko ivyakozwe vyisunze ibwirizwa nshingiro.
Ategeza kwemezwa n'abashingamateka 63 kandidatira y'umushikiranganje wa mbere yemejwe n'abashingamateka 113.
Eka na gatondo rwasaha mukuru mugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe n'umushingamateka asanga ata amategeko yaho nyanzwe. Rwasaha twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'umbibi 2020 yifuza ko leta nshasha yojamwo n'indi migambwe na rwiwe udasigaye inyuma. Nayo icatumye Perezida Neva kubura Alangiyome Bunyoni kitavuzwe umukuru wa senere arakinuganuga.
Igize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishakiye. Mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza guca bikorera akazi. Kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye, umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kuramureka kwifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashinga amateka na nyenzi z'amateka cyangwa umva yuko ari ibintu bisanzwe
uko biri kose kiboneka nuko Gervain de la Kobucha yari afise umuhezagiro wa Sende DFDD umugambo uri ku butegetsi umwe mu bagize inama y'inaribonye zawo kugihe kirekire akaba n'umushingamateka zino ndaruvukanye yabyerekaniye mu byo yavuze ko atamwanya wo gutabigora mu kumutora
bantu haizi na approbation di bantu haizi na kugira ngo tutore ego cyo tubigenza gute kuko twobigenza nuko twemeza izina baduhaye nta tablo ikenewe nta matora akenewe turemeza
dukoma amashi nimuvuge kimwe dukoma amashi
Imbere yuko aja kurahira mu nama nshingamateka ku muhingamo w'abakuru uyu wa gatatu Bwana Jacob Chaya yabanje kugenwa na Perezida Yongera yemezwa n'inama nkenguzamateka
Imbere y'Imana mushobora byose y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka jewe Lieutenant General de Police Gervain de la Kobucha umushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi ndiyemeje kugwanya ibyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu
Gervain de la Kobucha abaye umushikiranganje wa mbere ku nshuro ya mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi aroye mu mabanga akiri mu bihano by'umwe bwa Buraya bizorangira mu kwezi kwa cumi kubuza bigashobora kongerwa ikiringo cy'umwaka wisubiriza kuko izongerewe umwaka uheze kwa cumi n'umunani kwa cumi yari yamaze kuba umushikiranganji umuryango w'umwe bwa Buraya mwikeka ko kuba yarakoze ibyaha birimo guhohotera ikiremwamuntu mu 2015 gihe abatavuganwe n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cateye imari yagafata kirangije ntawuze ni umwe bwa Buraya buzoca umutezurira nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze umwaka uheze mu gukura ibihano kuri Bunyoni yari yabifatiwe umwaka nyene yikekwa ko bene izo byaha ibogozi wa Jarenge yome Bunyoni yibukije ikurwa n'ifungwa vya Hussein Rajab mu mwaka w'2007 ico gihe uwo mugabo yari umukuru w'umugambwe Sende DFDD yaravuga ariko ijana hakaba hari abavuga ko umuhisi Perezida Nkurunziza ubwiwe yamuteka ivyo akora nk'uko n'ubu vyavugwa ko Perezida Ndayishimiye atokubahuka gukora ikintu Bunyoni yatifuza canke atemeje Kuva umugambwe Sende DFDD wahoze yari umuhari w'inyeshamba z'abahuturoye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'amasezerano ya Arusha iyi ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bagukomokamwo bo ku rwego rwa generali nyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 Bunyoni yabogojwe yatigeze ahonyoza ikirenge ku kirimba cyagenewe umushikiranganji wa mbere akaba yari yaranse kuja kuhaba arutisha ikirimba ciwe bwite yubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Mu minsi ishize n'umutambukanyi wiwe babonetse mu ishengero ry'abaprotestanti bashima Imana ku vy'ijwi rya Amerika rikesha aburyizeye bari aho umukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera aho hantu umugabo wari umushikiranganji asanzwe akaba ahagarutse ari umukuru wa Leta maze agira ati n'ibiri imbere turavyiteze Atagihindutse Leta nshasha iramenyekana mu masaha ari munsi ya 24 yaza nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu mugambwe SNL utavuga umwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bakiriye gute isubizwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Ugenzi wacu Diane Nini Nazwe yabibajije umushingamateka agatondwa satwara uwo mugambwe.
Twebwe isubizwa giwe twayakire nk'ibisanzwe turavye ibyo bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasanuye kizera cyane leta yivuga ko irimo abantu babanebwe abandi nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gucyo umushikiranganji wa mbere nk'uko ariwe abajejwe leta yari kugira ingufu akagira icyo abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gucya cyangwa umunye umukuru w'igihugu yararavye abona byaratebye ahitamo kumukombo nuko rero tubifata
uwo muvuga bitakunze kwahindurwa ni ndega honorable gwasa
umukuru w'igihugu abivugira muri rusangi mugabo kumva yuko hari agahaze ubashikiranganje bagize leta kuvenya ngo n'uyu canje n'uriya biragoye mugabo ikigaragara ni uko muri iyo myaka ibiri yose iyo leta irongowe na Bunyoni imaze nuko atabintu bigaragara byo byarakozwe uvuga ati n'ibintu wozokwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro na Sende DFDD kuva muri 2020
abibaza naho ko ahubwo bavanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko hari hawe yikeka bamwegereye mu mugambwe Sende DFDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo
ivyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusangi yatatomoye tininaka umuntu yobifata nyene akafata yuko naho cyoba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini je no vuga nti ko barukubira kumbure ivyo avuga yuko mu namashikiranganje n'abanyebwe harimo batabishoboye
mu kitegiki mwebwe mu namashinga mateka kuri Gervais Ndirakobuca agiye kumushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yo kwitega ikicanye kiriya kuri Ndirakobuca je bagiye kuramuzwa inamashikiranganje ahanini je no vuga nti icyo huko kokebura Gervais Ndirakobuca na president Evariste nuko bose umibwirizwa shingiro ukuri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisunze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha cyangwa uburenganzira umukuru w'igihugu canke umushikiranganje uwo ari we wese ukumira umurundi kumbo icanyiriye mugabo byaragaragaye yuko muri iyo namashikiranganje yarirongoye na Bunyoni yuko tari ubusenze DFTD cyazira yuko uronka amabanga muri leta nibabanze bahere ngaho bakosore
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye alangiyo me Bunyoni ariko asubijwe na Gervais Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azoza na canke bafise kuganyu zisumba iza Bunyoni canke ico Bunyoni yoba yarafise gisumbije nguvu sawuza ko ayo maso asoma neza igihe ubwirizwa nshingiro nkuko muvyivugiye mu mvugo yanyu nizahe zihagaze icizere kikaba
ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa nuko abigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ibyo rero nibyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo icyo babwirizwa kubanza kwikurako nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi
Honorable Agaton Rwasara makuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanumwe arashobora kuronkera ibyemezo avuga ko alangiyome Bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ibyaha bitandukanye birimo kunyoneza amatungo ya leta n'ibyo kuba yoba yarahatse gukora iyo coup d'etat avuga itanabaye ayo makuru ari ico muri ayumva ko gaho honorable
ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi suko abandi kabozi canye bavuga baba arabahinga y'ibyo baba ariko barandika canye kuvuga mugabe cy'umuntu yofata nuko igihe amategeko yokora agasanga umbure hariho ibyo yobazwa numva ko byo bari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu nk'abandi arashaka gukora amakosa
uburundi kandi no munsi honorable Agaton Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramabi mu gihugu cyose nibere rya yaze mu mugambwe uri ku butegetsi ryatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko wari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibirege yoyaga nibisanzwe ko nabana babantu ko ho bari mu buryo bwo gutunganya neza ibijanye n'umutekano naho nyene birashoboka ni ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyicanye kumbo iriya
Honorable Agaton Rwasa umushinga mateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi SNL twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe
mu mashira hamwe ategamiye kuri leta bakiye gute ihinduka muri politique ugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Faustin Ndikumana arongo ishira hamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane kubijanye n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu yatanguye amubaza uko abona ku ngingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo guhindura umushikiranganje wa mbere
igihugu rero arasure nganzira bwo gushyiraho umushikiranganje mushashi bwizwa shingira y'imwemerera ndetse n'abandi bamwungirije gushika uno munsi rero nta tegeko tubona umengo ryahonyowe tufata ko ari ibintu bisanzwe haba hasigaye kumenya nimba iyo ngingo ifashwe icituma haba akanumbera gashasha mu byo abarundi biteze kuko uravye abarundi barimwo mu buzima bwabo bwa misi yose ingware mu by'ubutunzi na cyane cyane mu bibereho zibabugarije n'ubukene baguma babukenera inyishu yuza iborohereza kugira barayo ko butunganizwa muri izo ngorane.
None nk'abayoboye ishyirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane ku bijyanye n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ikugwa mu mabanga y'uwo mushikiranganje mukuru, mubiha insiguro nk'iyo bari imwe mu ntambwe tuvuga za politike ya tolerance zero yobirikirashirwa mu ngiro.
Bose bino bivuga gucyo kuko igikugwa cy'umushikiranganje wa mbere utabonye abandi bashikiranganje bagira babanjeho ukaraba na politike shasha igirije mu ngiro, kuko ikintu tumaze kubona gitumye ibintu ngaha mu Burundi biguma uko bimeze, amareta arakurikirana mugabo urabona neza ko ata programme yaba ikarakurira ko programme nyene politiki guti reforme ziriko zirajya mu ngiro nizi. Ubu rero turarindi je hamwe nubona nk'ubu iyo leta nshashije cya cyifuzo cy'uko abategetsi bose ba leta babanza kwerekana amatungo yabo imbere ko bajya mu mabanga no kwerekana bayavuyemo, aho niho nucavuga nti inzira atanguye kuguruka.
Ibibazo by'ubutunzi murabikurikiranira hafi cyane. Akenshi abantu mu gihugu cy'u Burundi ibibazo by'ubukene by'ikena ry'ibintu bimwe bimwe bikenewe mu buzima bwa misi yose bw'abantu babihisano n'ikena ry'amafaranga y'agaciro, hariho ababona yuko ahanini ahubwo nk'uko umukuru w'igihugu akunze kubivuga muri iyi minsi ari abategetsi bamwe bamwe batariko bakorera neza igihugu, ugasanga ahubwo nicyo kibazo. Mwe mubibona gute?
Erega n'amahari agaciro burakubera iki? Burakubera abategetsi babavyifashemo nabi, hanyuma politiki y'iterambere nirije mu ngiro igihugu nticizegwe n'amakungu, naye amahari agaciro agacabura burya naho bihagaze. Politiki yari imbi y'abategetsi ariko bakora nabi ni konsekansi. Ega n'iryo burage amafaranga y'agaciro riza kubera ubutegetsi bubi bariko gukora nabi ni konsekansi, ni niyo ngaruka ya mbere ikishika, kuko abategetsi bifatemo nabi ryaterambere ntiriheza ngo riboneke. Kwa bimwe dushorera hanze mu mahanga ntibeza ngo biboneke. Ubutunzi hari wari uko burasaba ikigira kabiri abafasha muri cyangwa minzi bitaye mu Burundi bacavuga tuti harya nta politike nziza iyo ntibaheza ngo babizane. Harya kubura ibura ry'amafaranga y'agaciro ni hakurya ushobora kubona umuntu ku gihugu nayo ukubura umuntu agwaye ugasanga aramenetse umutwe, ugasanga arafise fievre mugabo imvo ibiri mu mubiri wiwe ingene abagwaye. Nivyo rero no ku gihugu ubonye ibintu nk'ivyo haba hagwaye ingene ivy'intwaro na leadership bitunganije.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo. Turagushimiye ku kanyu ha Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Kubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ihindugwa ry'umushikiranganje wa mbere mu Burundi ryanditswe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugenzi wacu Thierry Yves Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda n'ibyadusomera.
Ubutumwa bugufi bwacishijwe ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook y'Ijwi ry'Amerika burerekana ibyiyumviro bitandukanye ku ikugwaho ry'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi arenga Iyome Bunyoni. Duhereye ku butumwa bwa Symphorien Nkengurutse agira ati: "Na Felicien ndiho ku bwayo umushikiranganje w'ikigega cya leta ntumusige kuko tumvikana n'umushikiranganje Tade ajejwe abakozi ba leta mu mugambi wo guhuza imishahara." Jean-Claude Hakizimana yongeye ko ati: "Komiranya kuba wa prezida utowe ubwa kabiri uri intwari uturabire mu bushikiranganje bw'akazi n'abakozi itangwa ry'akazi harimo akarenganyo." Niyuhire Mireyi nawe ati: "Ingoma zo mu isi zamazigenda zikuranywa." Jean Didier Hategekimana nawe agira ati: "Icyo novuga nuko Bunyoni ahemukiye wari yamugiriye icizere akamugira umushikiranganje wa mbere yagiriwe icyizere rero yibwira ko ari we byose namenye ko byose ari watowe n'abanyagihugu naho Victoire Manirambona yongera ko ati mbona byari bikwiye kwa kugwa aho tugereye nze imana James Chrysostom mu butumwa yanditse yaje avuga ati aba bagabo nibumvikane bareke gucanamwo birinde guhemukira Burundi n'abarundi badahinzira umwansi Venetiza nawe yavuze ko hawa amabanga mashasha yasubiriye bunyoni ati gusa n'uwo yizeye amucungire hafi kuko nawe ne ntiyoroshe ariko kandi barajingitwa niyo nzima Lambert wagira ati bunyoni nabyo yarabereye na gato uyarabikwiye numukozi abikwiye hama barabe ntibamwangaze bunyoni bamucungerere utwiwe ntimumwangaze nimwene wanyu inkoni ntoyi mwavanye kure mwesi nawe n'umurundi muhibyabereye nibamugira umushikiranganje w'ubudandaji yobishobora Mutoni Aimable nawe ati neva nabandaniriza ho arabe n'abandi batifuza kubaka igihugu cabo mu mahoro no kuneza yabene gihugu abakombore imana ibimufashemwo tumuri inyuma naho Mathieu Elise nawe yanditse abaza ko bunyoni atarinjizwa mu mpimba Oscar Bakanibona ati turashimiye se barundi kwatanguye gushitsa ibyo yavuze abasuma bose nabafate turamushigikiye shimira imana Jire nawe yanditse asaba umukuru w'igihugu ati nareke gutora muri SNDD gusa natore no muyindi migambwe nica barundi twifuza naho Kwizera Abdara nawe ati prezida w'u Burundi yakoze neza ni gute umuntu yatowe n'abene gihugu ashaka gutegwa kudeta n'abantu bibona ko ari bo bakomeye mu gihugu twubahe demokrasi yacu abanyafrika dutahiriza umugozi umwe tuzogera kure nitwashigikira indongozi zitorewe n'abene gihugu naho Joseph yagize ati ariko ashiraho ubuteje ubukene abarundi ababuza guca ifaranga na moto na tukutuku aho yabuze ufise umutwe ku bitugu ahashira SNDD naco yanze nimbi harurira kuri abo biyita abajenero gusa aho n'ugushaka kwikingira ngo ntibamukorere kudeta Jean Claude Simeon Ndikumana ati ijwi rya Amerika nubabwira ko turi mu kanyamuneza ntangere kubandira ko buca atowe nka premier ministre ubutumwa bwa dushikiriye ni bwishi cyane ariko reka duhereze kuri Leonika neza aho yagize ati ndamukeje nyakubahwa prezida hamu ubutungane bukore ijwi rya Amerika kandi ryanavuganye kuri telefone n'abamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura bumvikanye berekana impungenge bafise n'ubwoba ku mpinduka mu ndongozi zikomakomeye z'u Burundi uyu munyagihugu yikorera utwiwe mu Burundi agira ati aha kandi hari n'abandi banyagihugu nabo bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko kuba ico cemezo co gukura bamwe mu ndongozi zikomeye mu Burundi ari itegeko ry'umukuru w'igihugu atampungenge bibateye
nako babinteye kuko kumukuru w'igihugu afite uburenganzira byaciye mu mategeko byacimbe n'amashinga mateka serukira barundi cyemejwe n'amahengu z'amateka rero niyo zatangwa n'imwe bifise byisunze amategeko byisunze ubwizwa shingiro
nje kukanje ntaco bintwaye ikiza watumbonye igihugu cyahiro
abandi bashimishijwe no kuba iby'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi yizeza abarundi ko atanguye kubishira mu ngiro mu gukuraho indongozi zidakozwa iterambere rishika kumwene gihugu wese Thierry Vive Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Ngiyahiyarikomata abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda urashaka kuri uwaci rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rola.
Njuti mwese mutwumva aho muri hose mubandanye mudushikiriza ico mwibaza kwishigwaho ry'umushikiranganje wa mbere mushasha mu Burundi. Njuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Mugire ibihe byiza.